Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikimwe kimuteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkundikije atiramije ibiganiro bya radiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. No guhera isa 12 turabashikiriza umuziki nk'umutangwe rero. Itangura ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu gihe.
Urakoze Federico, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro tuyahere mu gihugu kibanyi aho ikiza cha Ebola catangajwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo aho cahitanye abantu batatu kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane. Iryo ryatangajwe ejo ku munsi wa gatanu n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakunguni cita ku magara y'abantu OMS. Kubw'ibyo shirahamwe ico kiza cha Ebola kiri mu karere karimwo ishamba mu ntara ya Basse-Ouele ku rubibe n'igihugu cha Centrafrica. Ubwa nyuma Ebola yiyadukije muri Congo hari mu mwaka w'2014. Ico gihe yaragwanijwe n'ingoga yamara yahitanye abantu 42 mu biharuro byatangajwe icese. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Congo Oli Olunga yaremeje ukwiyadukiza gushaca kwa Ebola akaba yasabye abanyagihugu kutagira ubwoba. Yamenyesheje ko leta yafashe ingingo zikenewe kugira yishure mu buryo bwihutirwa kuri ico kiza cha Ebola gisubiye kwiyadukiza. OMS imenyesha ko iriko ikorana n'abategetsi ba leta ya Congo kugira barungike ibikoresho hamwe n'abakozi bajeje gufasha guhagarika n'ingoga ico kiza kiyadukije mu gice kitoroshe gushikamwo. Tukivuga muri ico gihugu nyene ishirahamwe mpuzamakunguni ryatangaje kuri wa gatanu ko ritewe impungenge n'ibitigiri by'abacirwa urwo gufa bitera byongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu manza zikirirwa abagwanya leta y'Uganda bari mu buseruko bwa Congo. Haraheze amezi 9 sentare ya gisirikare muri Kivu y'uburaruko iriko ic'imanza z'abagizwa kwica abantu baharurwa mu majana mu ntara ya Beni mu mwaka wa 2014. Ubwicanyi bwagirizwa abarwanya leta y'Uganda bahurikiye mu muhari ADF. Iyo sentare yaciriye urwo gufa kuri wa gatatu abantu bane barimo abanyekongomani batatu n'umutanzaniya umwe. Kuva mu kwezi kwa munani mwaka 2016 abantu bashika 36 nibo bamaze gucirwa urwo gufa. Unikanegura ko abo bacirwa izo manza badahabwa akaryo kukunguruzwa. Abo bayisilamu barwanya leta y'Uganda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1995 bagirizwa na leta ya Congo hamwe nawo ni kuba bamaze kwica abantu bashika 70 mu ntara ya Beni kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2014. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko asaba abanyagihugu biwe kuguma batekanye akavuga ko atabwicanye bugiye kuba inyuma yaho ahagarikiye mu mabanga umukuru w'ibiro bya gisirikare General Paul Malonge yahunze umurwa mukuru ku munsi wa kabiri n'abasirikare b'inkwazangabo batari bake. Perezida Salva Kiir yagiriza Malonge ko yahunze Juba imbere yo kurahiza uwaragiye kumusubirira ariwe General James Ajongo. Akavuga kandi ko guhindura indongozi ari ibintu bisanzwe ariko naho biruko Salva Kiir yagerageje kunyegeza ibivugwa ko Malonge yoba ariko ashiraho umurwi urwanya leta. Amakuru ataremezwa neza avuga ko General Malonge yoba ari mu gisagara ciwe c'amavuko arico awe ile aho yoba ariko ashira ikirindiro ca gisirikare. Abanyagihugu bo muri ico gice bafise ubwoba ko ashobora kuba gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump ariko ararondera uwo asubiriza James Comey yahoze arongoye ibiro bya FBI bijejwe amatohoza. Ivyo vyatangajwe numwe mu bategetsi mu biro vya White House kuri wa gatanu. Ubushikiranganji bw'ubutungane hari nabwo ibiro vya FBI vyegukira buza bumaze kuronka amazina y'abantu 11 bazohitamu. Umuvugizi w'ibiro vya White House Sean Spicer yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa gatanu ko Perezida Trump agiye kugena umutegetsi mushya wa FBI mu maguru mashya igihe cyose azoronkera ukwije ibisabwa. Mwibuke ko James Comey yabogojwe mu mabanga yiwe yo kurongora FBI ku munsi wa kabiri mu gihe yariko aragira amatohoza ku migenderanire abari begereye Trump mu myiyamamazo mu matora yo muri 2016 boba baragiranye n'igihugu cy'u Burusiya. Ikurwa ryiwe rikaba ririko ritera impari zikomeye za politike hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyepolitiki babiri bakomeye muri Zimbabwe bari mu biganiro byo gushyiraho urunani rwa politiki mu ntumbero yo kugerageza gutsinda Perezida Robert Mugabe mu matora azoba mu mwaka uza. Umwe muri abo ni umufasoni Joyce Mujuru yahoze acudise cyane na Perezida Mugabe. Wundi ni Morgan Tsvangirai, umunyepolitiki amaze igihe atavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Perezida Mugabe muri iki gihe afise imyaka 93, amagara yiwe atera atituka, yiyemeje gusubira kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora igihugu cya Zimbabwe. Mugabe rero yatanguye kuyobora Zimbabwe kuva mwaka w'1980, kuva intwaro yiwe ubutunzi bw'igihugu bwasambutse mu gihe Leta yiwe yakandamije bikomeye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho umwanya wo kiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze rwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umugera hepatite C ni imwe mu ndwara ubushakashatsi butarashobora gutorera imiti ikwiye yo kuyivura. Ibyo bituma abantu 500,000 bapfa buri mwaka ku isi nk'uko ishyirahamwe gitaha amagara y'abantu ku isi OMS bibimenyesha. Byongeye izimba ry'imiti rimaze kuboneka ko rituma idashyikirwa na bose mu bihugu bikenye cyo kimwe n'ibiteye imbere. Ishyirahamwe gitaha amagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko intambwe ikiri ndende kugira abantu bose bashobore kuyishikira. Imiti y'umugera wa hepatite C ifite ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu. Iziturutse ku miti yitwa Boseprevir na Telaprevir ziroroshe kuboneka. Akarorero kuri Boseprevir n'uburuhe, iseseme, gucibwamwo, ukubura amaraso, igabanuka ry'abasoda mu mubiri. Telaprevir naho nyene ishobora gutuma umuntu acibwamwo, abura amaraso, akongera akaribwa ku kibuno, nk'uko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru ku bijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite C kati ribimenyesha. Naho biruko abaganga bahanura abagwayi gufata iyo miti. Byongeye, imiti ivura umugera wa hepatite C irashobora gufatwa n'ubusanzwe ari ku miti y'umugera wa sida mu gihe abaganga babakurikiranira hafi nk'uko bimenyeshwa n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu mubiri. Mu Burundi, abagendana umugera wa hepatite C baharugwa ku 8.2%. Ubwo rugero akaba ari runini ugereranije mu bindi bihugu byo muri Afurika nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu gitigu no mu nda bo mu Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite C. Kuri mikro muri kumwe na jewe ina mahoro Raisa Liliane, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico rwanyu kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezi kubyina tega amatwi ibyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abagendana mugera wa hepatite bashikira imiti gwayaze na mugenza Andre Ala Eve irankunda
abaganga bo benshi babinonosoye hanyuma n'imiti y'ukufaza ikagwizwa ama banyagihugu bakana imenya cyane kuko benshi bayiye
ari ingwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kigezwe ubuvuzi mu Burundi kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi hariho n'abayigendana batayizi kandi imiti ikaba izimbye no kuyivuza umuntu ashobora no kubura naho yivuze
bohimiriza ubwa mbere bakamenyesha iyo ngwara ngene isanzwe bamaze kuyimenya biroroha cyane kugira ngo bavuge bati kugira uyikingi uyikingira uciye muri ubu buryo
mu Burundi iyo ngwara bita hepatite tutovuga ko yitaweho cyane nkuko bamwe uzawumva ngo hari umugambi wahariwe kugwanya igitunu cyane imibembe igihugu gikwiye kwicarira ico kibazo cy'iyo ngwara umurundi adashobora gushikana amahere igihumbi ku munsi
hepatite nikira kenshi munyigiti n'umunyi shokora
itegwa no kurusha sida bahimiriza abantu bakipimisha n'abantu baba bake ingwara yabonetse n'umuntu aboneka
igihugu cyo bitangira bakaronka bavura benshi barishwa niyo ngwara kuvuye kutamenya
ibikoresho bitobora uruhu bishobora gutuma umuntu yandura umubwira wa hepatite atwovuga nk'inshinge inzembe n'ibindi iruhande y'ibyo ibikoresho byo kwa muganga bidasukuye neza kamwe n'amaraso adapimwe neza imbere y'uko bayatera abantu ashobora kuba intandaro yo kuyandura nk'uko ishyirahamwe ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha iryo shyirahamwe rihanura abantu bafata ibiyayura mutwe biciye mu nshinge abagendana umugera wa sida abigeze kuba mu busho hamwe n'abana bavuka ku babyeyi banduye hepatite kuyipimisha hakiri kare ivyo bituma ingwara ikingwa hakiri kare hamwe no kutayandukizanya nk'uko OMS ibandanye ibihanura reka duhe ijambo mugenzanje Alain Yves Irankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura ingwara ya hepatite
ukuvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu kugiye koroha kuko umuti mushasha uyikiza uherutse gushikanwa mu Burundi uyo muti Efsinat benshi bazi ku izina rya Sopospivir uheruka kumenyekanishwa na Axis Pharma rimwe mu mashyirahamwe yemewe adandaza imiti uzoshobora kubangira akamaro ku magara y'abantu kuruta uwahahora witwa Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus kukaba nkako uzowufata azokira Burundi ingwara ya hepatite C nkuko vyemezwa na muganga Renova Nagirabiri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda aho ni mu gihe warusanzweho wa interferon kubantijana bawunyoye 40 gusa ari bo baba bafise amahigo y'ugukira Burundi nkuko umuhinga Renova Nagirabiri yongerako iboneka y'umuti mushasha uvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu ni nk'inyishu kubayigendana twumvirize Patrick ke niyo saba aho banza kutubwira ko ikimufata atayo yarazi
hepatite C kinasanzwe nkanga maraso hanyuma baca barayitoramo baca barambwira yuko nuhagarika gatoya kugira ngo barengene bigende
ni waruzi ko warusanzwe bigendana
reka na gatoya nta n'umusonga n'umwe
aheruka kuboneka umuti ushobora kuzoyivura Burundi ijana ry'uyo muti iryo bari nk'inyishu kuri mwebwe musana mufite iyo ngwara
ashobora kuba ari inyishu ko wabonetse ngira ngo akore umuti uzobukiza Burundi nibaza ko acyo ituma bo bari inyishu
amafaranga angana ni miliyoni zitandatu niyo akenewe kugira ngo umuntu ashobore kuronswa kire yose y'umuti wa Epsinate ayo mahera akaba ari make ugereranije ni miliyoni za baba 24 yahora asabwa kuri kire ya Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus igabanuka gico giciro ku muti mushasha rirava ku kigoro kishirahamwe Axis Pharma gitayeho gukorana n'amashirahamwe ayikora byo mu bihugu byo hanze nk'uko vyemezwa na Jean-Claude Ndayizeye ajejwe ugutunganya ibikorwa vy'iryo shyirahamwe ridandaza imiti rimwe na rimwe abagendana ingwara ya hepatite C baritura ubuvuzi bw'ikirundi badahanuje abaganga banonosoye kuyivura twumvirize uko vyagendeye Joseph Nahimana amaze imyaka 15 afise iyo ngwara ya hepatite C.
Bizo tugora cyane kugira dushobore no kuyivuza kuko baravuga yuko hari imiti y'ikirundi ishobora kugira
ibintu biruko mu gihe abafise ingwara ya hepatite C batama borohewe mu kwivuza imvo nyamukuru n'ubukene butuma badashobora kwipimisha kuko bisaba uburyo bw'umurengera iyo ikaba inkurikizi ko abenshi bajya kwivuza amagara yabo yamaze gusinzikara nkuko vyashikiye Aloise Sikumingi aba muri komine Mutimbuzi shobaye ciza nuko bajejwe ibibazo vy'amagara y'abantu bofata mu mugongo uyo muce w'abagendana ingwara ya hepatite C kuko ibandanya yiyongera mu bantu nkuko biri mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'ubuvuzi bo ngaha mu Burundi kubwivyo abantu bato bato basaba gufatwa mu mugongo Aloise Sikumingi aterakamo avuga ati
cewe nkuye muti naho bogira no bane ho bahageze ko umfa ko we amahera ntayo noro harose na leta canka bagira neza wo duha kubuntu ah ubujyo noro nkabwo kwivuza nkatwe bw'abantu tujya tuve mu itasha uko ko hari abantu benshi badashobora kuronka n'igihumbi dashobora kuronka ku munsi nk'imiliyoni 10 ntanze ndigira nkora kuva mu myaka 45 fise none umva wo muti no ugura gute
ugushira ku mugaragaro umuti Epsinate kaba yakajyo ko kumenyesha ko uwo ufata utomwononera amagara yiwe kukaba nkako ukwije ivyangombwa bisabwa n'ubuvuzi nkuko muganga Renova Ntagirabiri yarononosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no mu nda ari mu batanze icigwa kubijanye niyo ngwara mu Burundi azemeza ishira hamwe Axis Pharma lidandaza imiti byari yemeje gufasha mu gupima no gutanga ibikoresho vyabigenewe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu ku rugero rushimishije Jean-Claude Ndayizeye ajeje gutunganya ibikorwa zishira hamwe Axis Pharma lidandaza imiti arasigura uko ico gikorwa gitegekanijwe
muri Axis Pharma twari hayi ntumbero yuko tugomba gufasha abanyagihugu badafise uburyo kugira ngo bashobore gushika kuri uwo muti bihumbi bituma gufasha kugira ngo bashobore kwipimisha borohewe ibikoreshwa mu gupima ari ayo mariatife cyangwa ibindi bikoresho bakoresha tukabitanga ku buntu tuzoshobora gufasha n'abariko barapima abo bagwayi bishobotse intege nayo batanga
ukwivuza kare ingwara ya hepatite C itararengerana na kamo gategwa abato nabisumbuye mu ntumbero y'ukurokora amagara yabo
tumenyeshe kumugera wa hepatite C atarucanke ufite ukukinga bikwiye guca mu kugabanya ibishobora gutuma abantu bawandura akarorero ni kwitwararika isuku ryo kwa muganga nkuko MS bivuga abantu banduye uwo mugera bakwiye kwirinda kwanduza abandi ivyo vyoca mu kudatizanya ibikoresho by'isuku nk'umujigiti wo kwiyugumura ibikoresho byo guca inzara canke ibyo kumwa ubwanwa nkuko isoko ry'abanya Canada rijejwe gutanga amakuru ku bijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite kati ribihanura ukwiyunga mu mashirahamwe vyobangira kamaro kubayigwaye ivyo vyotuma abagwa ibaronka amakuru ajanye n'ingwara bagendana ikindi bifasha nuko inkurishikira abantu benshi nkuko ikigo kati kibandanya kibimenyesha ayandi makuru ajanye n'ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no mu nda muganga Renovan Ntagirabiri aganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda
muganga Renova Ntagirabiri ndabaramukije
nanje
ahenshi ndafise ibipimo ico ntigishobora kubandanya kiba ikibazo kuri mwebwe mukurikirana abo bantu bagwaye ingwara ya hepatite C
kidashobora kuzoba ikibazo kinini virus ya hepatite C iroroshe gupima ibitaro nka byose n'amalaboratoire yo mu Burundi ashoboye gupima akakubwira ati bora se hepatite C wowe nayifise kuba yifise rero duca dutangura kugira ibindi bipimo birengeye ivyo menye ugwegageze dusanze ari hepatite C ntoya atacironona mu gitigu turashobora kumubwira afise uburyo akivuza adafise uburyo naho tukarindira tukaraba kuko hari abantu benshi bayisazana atakibagize
hariho abanyagihugu bamwe bavuga yuko imiti y'ikirundi iyivura iyo ngwara bakayifata umuco mubahereza n'uyu
bawufata kubera atawundi natwe twababwira gufata kenshi wasanga atawuriho mu buryo bw'ubushakashatsi bw'uno munsi werekana neza kukiza ubu rero uriho
mu mitumba hagati twavuga abaganga abaganga bakaruhariwe mu kuvura indwara ya hepatite batarashobora kugwira ntimubona yuko nubundi muzogwa musubira inyuma kugwana iyo ndwara ya hepatite se
ico naco ni kibazo kituraje ishinga utwo kwigisha abaganga bakaruhariwe aba specialiste co gisata gifite ingorane kwera uburyo bw'igihugu kurindira kwa abaganga baboneka abahari ubu bazogerageza kwashoboye kose bakavura abo bagwayi bazaba babituye
kugira ngo mushike kuri ayo mahangiro mushigikirwe gute
ni ibintu bisaba uburyo ivyo muri laboratoire mushikiranganje bw'amagara y'abantu abantu bifuza gukora icyiza ariko byogeye n'abantu bakaje hamwe bakagira amashyira hamwe agafashanya abantu bisuzumisha
ndabakenguruki
murakoze cyane namwe
dagushimiye ala Eve kuri cyo kiyago mwagiranye n'umuhinga none se ivyo kuvura ingwara zo mu gitigu no munda tumira mate mukumviriza kano karirimbo katubwira kwinjira amagara batwumviriza ku kiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku byerekeye ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
iya gwara patite mugangira babaza cyane je bari byo banza kubaza muganga
yabaza na cene cyane muri cagiye cyanyuma aho igitigu ke camaze gusindikara ikiba kikimeze neza mbaza ndakwishura
none nk'umwana atanwe inzoga yo kwandura igitigu hepatite se gute
umwana kugira yandura igitigu nukora nyina wiwe amufise mu mbanyi canke ajya karamwibaruka ashobora kumwandukiza
mbaza ndakwishura
Hepatite se barakunda kuvuga ni kaze nka B.
Icyo mwomenya cyoco nuko ama hepatite ari B ari C yose afise ukuntu agenda arona ni gitigu buhoro buhoro. Ariko amaherezo yavyo wa muntu afise iyo ngwara y'igitigu ayimaranye igihe kirekire araheza akagira ibimenyetso bikomeye gushika naho ashika bya bihe bya nyuma aho igitigu cyo nyene ataco kiba kikibasha. Umuntu abasinzikaye ugasanga mbere bivuyemo naza ngwara bita ama cirrhose canke ama kanseri.
Mbaza ndakwishura.
Igitigu ngo gitera cirrhose mbega none n'amazi yizana
cirrhose kuvuga yuko ari igihe cyanyuma gusa ajya amazi aza munda iyo umuntu aba agwaye indwara ya cirrhose igitigu ntikiba gikora iyo cirrhose ijana no kubindi bihimba by'umubiri biri iruhande y'igitigu byo none kara navyo nyene ntubona ajya amazi aza umuntu akabona afise inda niniye
gwaruka murambigwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
akenshi usanga abagabo aribo bakarigwa na hepatite C bavuga ko aribo ikarira
ica mbere mwomenya niko hepatite C abikunda kubonekeza niba abantu banwa ibiyarura mutwe biciye mu nshinge bakite n'inshinge akabagena niyo ngwara kwa mugenzi wiwe kuko ivyo bintu banwa biyarura mutwe yataye ubwenge arabihitanya kitera ugasanga bagiye barayandura ivyigo vyayekanye yuko usanga ari abahungu bakunda gufata ibyo biyarura mutwe
mbaza ndakwishura
Hari nk'igihe wumva urwaye nka hepatite yo mu gitigo ugatinya kwipimisha irijana
iyo umuntu akicandura ijya indwara ya hepatite C umwe kuri bane bayanduye umubiri we urigwanira ukagwana ugakuramo iyo virusi cyane cyane muri cagiye ca mbere akiyandura ariko batatu kuri bane nabo biranka ariko umubiri wigwanira ya virusi ikaguma mu mubiri nuko agendana umugera wa hepatite
mbaza ndakwishura
Wewe umva ko kuyumvira kwipimisha gute hepatite C kandi ifata bakire
ingwara ya hepatite C si ingwara y'abakire ari utunze ari ufise amahera make ari ufise amayaba yabaye nta muntu numwe adashobora kwandura ingwara ya hepatite C bivuye n'imibereho yiwe canke akazakora canke imibonano mpuzamitina akira atikingiye
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana aramandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None twomenya ko tugwaye hepatite C gute tutarinze kuza kwa muganga.
Ubwa mbere tukumenya nuko kugira umuntu amenye ko agendana ingwara ya hepatite C ntakundi kuntu mu bitora turi ko giye kwa muganga akipimisha bakamufata amaraso
mbaza ndakwishura
hepatite C iguhitanye ni kwera ubutagende impanuro zo kwa muganga
murazi ko abantu bafise imibereho itandukanye hariho wa muntu usanga yikunda kumwaka kumwaka yamagenda kwipimisha kugira arabe ukuntu byifashe mu mubiri wiwe nabandi usanga ntibikunda kandi no kumukubaho kwabo none ugasanga araheze akandura indwara ya hepatitis hama kayigendana imyaka n'imyaka akagenda kwipimisha asanga byaramaze kuyangara igitigu cyamaze kononekara atacu bagishobora kuvura
mbaza ndakwishura
None umuntu agwaye hepatite C ntiyumve impanuro wumva arinde yo mwita
Icyo mumenya cyoco nuko iyo umuntu agendana umugero wa hepatite C mu mpanuro amutekereza by'ukuri kuntu yifata cyategezwa guheba na cane cane kwipimisha kenshi na kenshi ubwira barabe aho umugera ugeze iriya tabikurikije uko hama kajya mu nzoga inzoga zonona igitigu cy'umuntu zihuriranye n'uwo umugera wa hepatite C byonona byinshi kandi na cane cane bica bituma n'uko niyo ngwara ishobora kuba ikinyaruka n'ingona n'ingoga mu mubiri uwo muntu
arakoze muganga munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwinshuti aramagara abanywanyi bacu Jean-Claude Wigitega abaza ati iyo amenyo yahindutse agasa n'umuhondo byoba biva kuki abandanya abaza icyo umuntu yoyogesha kugira asubire gusa neza muganga anita munyana muduhere inyishu munywanyi
iyo umuntu aba yarakuze agakura afite amenyo meza akabona amenyo yiwe arahindutse bigaragira isuku bikwiriye afungura canke anwa cyo none amenyo yiwe nk'akarere no twotanga ni nk'itabi hama bibaye uko agasanga muri ibyo bintu nta birimo areza kirukira kwa muganga bwa mbere rero kuvuga ngo yosubira kwera biva nico toye igituma amenye iwe ahinduka aramutse agihagaritse agakoresha imiti umuganga aba yamuhaye amenye iwe ashobora kusubira kamera neza rero ga Jean-Claude kugira isuku ribere y'amenyo yawe kugira amenyo yawe amere neza hari imiti bakoresha kugira bogesha amenyo ariko nuko ama mwisunga yuko mukoresha imiti iba yemewe mu mafarmasi rero ni byiza yuko imiti y'amenyo mukoresha iba igugwa mu mafarmasi aba ni imiti myiza ku menyo
Uyundi munywanyi yatwandikiye yitwa Donatien w'Imuramvya avuga ko afite ingorane yo kubabara mu gikiriza akumva ha ku muriro na cane cane yateruye ibintu bipima ibiro 10 abandanya avuga ko yagiye kwipimisha mu radio bamubwira ko atangwara babona abazicutwo muhanura kuko abimaranye imyaka hafi 10 muganga anita munyana n'uyu munywanyi muduhere inyishu
Donatien yaba byukuri iyo ngwara uyimarane imyaka 10 bakaba barakuvuye bikanga gukira mu radio bakerekana yuko atakindi kintu urwaye atangwa nufise n'ukuca rero umenye ikintu wifata tubireka kadura terura ibyishoboye kandi no kuraba aho uryama uryama gute isaso imatera yaba kura kazi kamara umwanya munini wicaye wicana gute intebe yawe wicaka imeze gute rero nivyo bintu byo mu buzima bwa misi yose tutuntu duto duto ukwiye kuca witwararika ukaraba ubonye shishikaye kagenda kwa muganga kiganira muganga kuntu byifashe kuko yawe imaranye imyaka 10 nuko hashobora kuba hari igituma
turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kunyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kai abagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanze no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye uko vyogenda uko ukaca wica matwi ukigira sinda bibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yimvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi k'intano kwa kayi abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uko nuko nuko ibi bintu bihebe gira uko cyane igenze uko hindura ugira uko nuko ugasanga uwo muntu yahanuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye ikiganiro kiracuye umunsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku ngorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufite ico mushikiriza canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 20 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
nashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza